Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 17 gitugutu n'umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira Radizamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izi nkuru zikurikira igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza Patrick Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Ifokode ko ari mu bashaka ko atamahoro atsimbatara mu gihugu. Ibyo Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uno wa gatatu igihe yariko ashyikiriza Musanteri mushasha wa komine Rutana Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka Agena ariyamiriza iyo mvugo havuga ko Patrick Ninahazwe atari we kibazo cy'u Burundi ahubwo ari mafasha kugira ngo ibibazo bimwe bimwe bitorerwe umuti. Abantu bagera ku 8 nibo bamaze kumenyekana ko banduye indwara yakorera muri komine Rumonge. Abanyagihugu bafise amakenga ko iyo ndwara ishobora kwandagata kubera kutubahiriza amabwiriza y'igihugu. Hagiye gushyirwaho urutonde rw'impunzi z'abarundi zose zatahuka ku bikundwi. Ibyo byashyikirijwe n'ubujejwe igisata cy'impunzi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Mwakibasi mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kane mu ikambi y'Inyarugusu. Aya n'ayandi mu kanya sangukazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa gatatu igihe yariko ashyikiriza Musitanteri mushasha wa komine Rutana mu ntara ya Buruga yarifatiye mu gahanga Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode. Umukuru w'igihugu akaba yagiriza umukuru w'iryo shyirahamwe ko agumura abanyagihugu kugira igihugu gisubire mu magufe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Confise Niyongere.
Muri ibyo birori byo kwimika Musitanteri mushasha wa komine Rutana byabaye ku munsi wa gatatu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo ryuzuyemo insiguro iz'Imana, aho yabwiye isi nzi ry'abari bitavye ibyo birori ko kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi ubuzima bw'abarundi benshi bwahindutse cyane. Nawe nyene yihereye ko ahavuga ko bateye imbere, akaba yaranatanze uburorero kuri bamwe imbere y'umwaka w'2005 atawari kubamenya kubera ubukene barimo, ariko ubu ari abatunzi karuhariwe. Evariste Ndayishimiye muri ibyo birori ntiyihanganiye kwifatira mu gahanga bamwe mu bari mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki cyane cyane Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode amwagiriza kugumura Abarundi ngo bamerewe nabi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko abashikiriza imvugo mwenizo arabifuza igihugu gisubira mu magume.
Nico gitubara muzokumva abantu nka ba Pacifique atakindi babwira. Babwira rabinge nushonje, rabu muziki, bajya bategerezwa kubaho. Jewe mbere iyo bavuze nanezerwa cyane, kuko abandi yakara baranyibukije. Ni uvuga bo bari batunze mu gihe cy'amagume, bari bahanze natwe dushonje, none ubu ko duhaze natwe baca tavuga ngo rabu nashonje, umuziki. Icyo nicyo turondera cyatuma. Babitubwiye cya gihe we bari kwarya neza. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume, turwaye kwasi. Yarigeze kwasi. Mukaro kubera agahinda kuko tuvuye muri ya kwasi. Ashaka ko dusubirayo mu bindi muri kwasi. Rero bari murabye nabo, urashobora kumwumva. Ugaca wisubiza inyuma wowe nyene. Ugazosigara uricuza inyuma.
Mumenya ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu yifatira mu gahanga barongoye amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki. Iyo agendeye abanyagihugu kugira yerekane ko ari bo ntambamye ku bibazo bihanze igihugu byanze ko bitorerwa umuti.
Urakoze Bonfils Niyongere. Ishyirahamwe rikurikiyemo urwaruka rurwanya akarenganyo biciye mu mwumvikano n'ubwitonzi ya Jena iriyamiriza iyo mvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu ayicishije mu ijambo ry'Imana. Jean d'Imana amenyesha ko ibibazo abarundi barimo atari Pacifique na hazwe yabizanye, ahubwo hari ibyo afasha kugira abarundi bamenye mabi aba yabashikiye. Abanyagihugu Rutana bari biteze ijambo ribabwira ingene mutanteri mushasha agiye guhangana n'ibibazo abanyagihugu mu Rutana barimo. Kurikira Jean d'Imana.
Si Pacifique ari kibazo cyugarije abanyagihugu b'u Burundi n'abanyarutana. Uharanira gatoya ka kiremwa muntu atuma abanyagihugu barahara badafunguye, atuma abanyagihugu badashobora kwigisha abana neza, atuma abanyagihugu babura ingene biyunguruza. Si Pacifique. Pacifique nimba avuga ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu, agasaba ubutegetsi buhari kureka kunyuruza abantu, kureka gufungira abantu busa, kureka gushora abasirikare hariya na hariya kwisongoye nka bijya bibera hajya muri Congo, ubuseruko bwa Congo, ku by'ukuri ibyo nta kibi kirimo. Ibyo si ibyo kujyana, si ibyo kujyana abantu kurwara kwashi, ibyo ni ibyo kubakiza kwashi. Ahubwo iyo ubandanya ukorera ikibi mugenzi wawe, iyo ubandanya ugira intwaro mbi irangwa n'ibiturire, uburiko urarondera ibyo abagwara kwashi. Iyo ubandanya ukorera ikibi kibishe abutwara, aho niho uburiko uributsa abantu iby'intamba. Iyo jambo rero ku by'ukuri rijanye n'ibyo gusomera bibiri y'abantu sibyo biba bikwiye ku ijambo ryo gushyikiriza ubutegetsi, gushyikiriza ubusante. Abanyagihugu baraba biteze yuko babwira ingene umusantera azokura ibibazo bimwugarije by'ubukene, ibibazo byo gupfungirwa ubusa, ibibazo byo gutozwa amande y'ubutavanako, ibibazo byo kubura ingene biyunguruza, byo kubura ingene bafungura. Abanyagihugu nibyo baba biteze, ntibaba biteze kubabwira Pacifique. Pacifique baramuzi, baramwumva, barumva ibyo avuga. Pacifique barumva ariko aravuga muri ndondeza abene waba banyurujwe base ba nyina bababuzwa irengero, aba ariko arabafasha kurondera abo bantu babo iyo bagiye. Baraheza rero bakamushimira, n'ikimenyamenya nuko bamutabaza cyane.
Abanyagihugu barenga ibice 70% muri kino gihe bari mu bukene budasanzwe, abana nabo barenga 50% bagafungura nabi. Bishyizwa n'ishyirahamwe PACEME mu gihe kuri uno wa 17 igitugutu amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi ubukene. Faustin Ndikumana arongoye PACEME amenyesha ko ubwo bukene buva ahanini ku igirirana ry'abantu hamwe n'umwimbu muke wibonekeza mu miryango.
Uwo munsi ushitse abarundi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe. Uravye ibiharuro bizoka byerekana n'abahinga n'ibigo bibijejwe, hanyuma ugasanga abarundi barenga 60% bari mu ngorane zo gufungura, abana badafungura neza barenga 50%, kandi igihugu giharurwa mu bihugu bya mbere bikenye ku isi. Ibintu bikunda gutera ibyo rero aha turiko turaba muri iki gihugu ituma ubukene bwiyongera n'irigwirirana ry'abantu riba, kandi isi ndima itera ibano igatera itituka hagasazamo n'ihindagurika ry'ibihe. Mu gihe igihugu kitaguma kibwiza n'amahinguriro kugira ubuzima buboneke, abantu bashobore kuronka ibindi bokora mu gihe umwimbu utabaye neza mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikigira kabiri ni iriduga ry'ibiciro ridasanzwe, aho usanga ubushobozi bwo kubaho ko kugura bwagabanutse cyane, amaheruka mingo yataye agaciro, abantu ugasanga ibiribwa byaduze, ikiro cy'umuceri ugasanga kigeze ku 3,000, ivoka rimwe ugasanga ari 3,000, amazi apfangwa muri aza aho bigeze, si no kwirwa ndabivuga. kandi ibiciro bikaduga agashomeri kaguma kiyongeye biba mu bihugu bike aho usanga agashomeri kaba kenshi mu bantu n'ibiciro bigaca byiyongeye iyira gatatu itera ubwo bukene n'ibintu by'ibiturire n'intwa itabereye ubunyonyi butuma n'ubutunzi kama umengo ntacu uriko buratumarira ibyo dufise haba amazi haba ashobora kuduhumiyaga nkuba haba amabuye agaciro dushobora gusohora hanze haba igitekwa njya mu kamazi twarose ugasanga ibiko biratuzanira amafaranga agaragara aboneka hanyuma ugasanga icyo gitere gituma n'abantu bokwiriza imitahe gusahiriza imitahe mpuzamakungu myinshi ugasanga ntibari kubaraza ikigira kareka ibitera ni ingene usanga ibyo mu ntwaro bitunganijwe nabi ugasanga bariko barahabonera ingaruka nk'iyugenda abanyuru bakagenda bagashora nk'ibi gore bagashora umwimbu wabo ahantu n'izana ndetse bakazomara iminsi batarakubita urucibi ikaba bakaba barayishoye bakazurindira batarakubita urucibi bakibuka kwaka amadeni hirya no hino ku mbura z'inyungu zirenze inyishyuro yo kuri ibyo ni ibi ubwa mbere ni uko kwemera igihugu gikenye kandi gifite ibibazo icyo kibazo nta kubitinya si Burundi bwaba bwaracitse wikenye n'ibindi byaraciye kuri iyo nzira birabivamo ikigira kabiri ni uko tugeteza kumenya ubutunzi kama Imana yaduhaye tukamenya yuko ari ubw'igihugu atari ubw'abantu atari ubw'akagwi k'abantu ubwo butunzi Imana yaduhaye kama uko bungana bwose ni ubw'igihugu n'ubw'abarundi si ubw'umugwi w'abantu cyangwa umugambi kanaka gutunganya iby'intwaro neza bone guverinanse igiturire kigatuzwa ubuyobozi bugatuzwa hari igihugu kikwiyugurura imitayi ikacinjiramo n'abasha kugifasha amahera ashobora gufasha arahari nk'uko ibindi bihugu byaronka
inzamba
mu gisata kijanye n'amagara y'abantu abantu munani nibo bamaze kumenyekana ko banduye indwara yakorera muri komine Rumonge mu ntara ya Burura bamwe mu banyagihugu bafise ubwoba n'amakenga ko ico kiza gishobora kunangandagata kuko amabwirizwa atariko arakurikizwa muri iyo komine basaba bajejwe intwaro n'isuku guhaguruka bagafata ingingo ku neza y'amagara y'abanyagihugu bajejwe n'inkuru ya Pacifique Nishimana
bamwe mu ba mu gisagara ca Rumonge bemeza ko ivyamwa indagara ibigori bitetse canke ivyokeje bikibonekeza bidandazwa ku mabarabara mu ngingo komine aheruka gufata yari yategetse ko ibyo bifungurwa bidandazwa bihiye byose byohagarikwa uwo birenze ko agahanwa hakurikijwe itegeko rishasha rigenga isuku ababikora basigura ko batobiheba kuko ari byo bibatunze bikanabatungira n'imiryango yabo mu bibanza bihurirwamo abantu benshi nk'ibituro byo kwiyunguruza amasoko amashure amavuriro n'ahandi ni hake hari ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabuni abanyagihugu ba mu gisagara ca Rumonge babandanya bavoma amazi yatanganyika mu gihe abandi baba bariko bayamesuriramwo abandi bayoga abo banyagihugu bati nta kundi twogira kuko regidezo yaratwibagiye mu mabombo menshi yo mu gisagara ca Rumonge amazi amazi igihe ataboneka nkuko amakuru ava muri ico gisagara abivuga bamwe mu banyagihugu bafise amakenga ko ico kiza cakorera gishobora kuguma kirandagata kuko hariko haravuga gusamara mu ikurikizwa ry'amabwirizwa y'isuku hagataho abantu munani nibo bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara yakorera nkuko amakuru ava mu Rumonge avyemeza abanyagihugu basaba abajejwe intwaro abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe isuku gukora ibishoboka byose mu iyubahirizwa ry'ingingo ziba zafashwe ku neza y'amagara y'abantu basaba kandi regidezo ishyirahamwe rimwe rudende rya leta ritanga amazi ko ryobarosa amazi meza muri ibi bihe bitoroshe
ukuba impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zaratimirijwe kenshi kwiyandikisha gutaha ntizibikore hagiye gushyirwaho urutonde rw'abatahukanwa ku ndwi ku ndwi ibi byashyikirijwe n'ubujejwe igisata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Exon Motivasi mu nama yatunganije kuri uyu wa kane mu ikambi ya Nyarubusu inkuru ya Julienne Mzinga
mu rugendo rujejwe igisata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Exon Mwakibasi yagize mu ikambi ya Nyarugusu yavuze ko mu ndwi zibiri bazotangura gushyiraho urutonde rw'abazotahukanwa kumanze kwiyandikisha hakajaratahukanwa impunzi ibihumbi bitatu ku ndwi tumukurikire
twabanje kubashishikariza kwiyandikisha mu gutaha ku bushake bwanyu ntitwaje guhatira uwo ari we wese gutaha ariko ibyo tubabwira bitegerezwa kubafasha gufata ingingo
uamuzi.
Impunzi z'Abarundi zikaba zitashimye na gato iyi ngingo ngo kuko Uburundi bucugarijwe n'ingorane nyinshi harimo n'iz'umutekano muke.
Subira bagize umutima ntitwe tugomba kuja imbushashu nyine kimeze ingorane gishise z'umutekano abantu nibo baranyuzwa bakaba ubwengero umva n'ibintu bitoroshe kandi umva nane icyo twibaza mbega ni twembe amahoro yabonetse kuri twembe twenyine turi ngaha. Bila dutanga gashane ko bamubaza kubwira twebwe ko twebwe amahoro yabonetse umugabo ko bene bacu bari mu bindi bihugu bobo nta gakacisha bobo bamerewe neza rero umva biragoye dusaba Abarundi bene bacu bashobora kudufasha nk'uko badufashije mu myaka yera icyo dushaka kimenyekane bagire imyerekano ko bageze mu 2018 imbere y'ibiro bihagarariye Tanzania mu Bubiligi n'Ububa nabukoze ko kugira ngo iki kibazo abantu bakimenye ntihenye urugo mvuga ko akigeze amenya ko byabaye batabizi.
Uretse ibyo byashyikirijwe muri iyo nama hari n'ibindi bikorwa biza byaratanguye bigamije kubirukana harimo gufunga amashuri hamwe no kubasaba urutwabo birondereye.
Nino kuri iyi nkuru ya Julienne Muzinga duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yombi ndashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kubaturukaniriza mugire amba mvugahwe na weekend nziza n'agabana.